mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwendongo ibiganiro by'umwanya ikaze mu Centre bakunze.
Icyo kiraro twe twashaka ko gikorwa kuko yari nyungwe ya twese baba abanyakiganda baba abanyarusaka twese cyari kidufitiye inyungu.
Araho nk'ubu unye bavuga bati umubyari kunda mu kibumbu. Iyo ni mwese twashikaye gute?
Webwe umuntu afise kugenda kuraba umuntu hakujya muri kiganda. Yaca ku ico kiraro. None ubu amayira ntahi. Hari igihuruzi rwaguzuye. None wujabuka gute?
Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Mwaro mu gihugu cy'u Burundi bavuga ku kibazo c'ikiraro kimaze imyaka 10 carabomoste ico kiraro cahora gihuza intara ya Mwaro n'intara ya Muramvya baremeza ko vyinshi biriko birahombeka kubera ico kiraro. Iyo nkuru turayigaruka ko handi ya Tom nabi hagufi ya maradio yanyu turabwira n'ingene umunsi mukuru w'abakozi n'akazi uri kurahimbazwa mu Rwanda no mu Burundi. Ariko mu nkundire imbere y'inkuru nabateguriye zivugwa ijyana ino mbanze ndababwire muri make ko abantu bashika kuri 37 barimo ufata amafoto akorera itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP hamwe n'abandi bamenyesha amakuru y'icenda bishwe ijo ku munsi wa mbere mu Afghanistan mu bitero bitandukanye byabereye ku murwa mukuru Kabul no mu manuko bw'igihugu userukira inteko z'ishamwe ry'ibihugu byo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN yavuze ko umusirikare wa Leta Zunze za Amerika nawe nyene yahitanywe n'ivyo bitero. Umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiislam wamaze kwemera ko ari we wagavye ivyo bitero Kabul. Ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières ritangaza ko ari ico gitero ca mbere gihitanye amenyesha makuru benshi kuva intwaro y'abataliban isenyuwe muri Afghanistan hari mwaka wa 2001. Abakozi 10 bo mashamwe atanga imfashanyo muri Sudani y'Epfo bari baranyurujwe mu ndwi heze mu manuko bw'ico gihugu bararekuwe. Ivyo vyatangajwe n'ishami mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge. Ibiro vy'ishami mpuzamakungu ONU rijejwe imfashanyo OCHA vyari vyatangaje ku munsi wa kane ko abo bakozi baburiwe irengero kandi ko boba bari baranyurujwe inyuma y'aho imodoka barimwo ziterewe mu manuko bushira urengero bwa Sudani y'Epfo. Abakozi 10 bose ni Abanyafugani, Abanyasudani y'Epfo bakaba bakora amashira hamwe ya OCHA, UNICEF n'andi ategamiye leta. Colonel Lampol Gabriel avugira umurwi w'urwanya leta ba CPLA yemeye ko abo bakozi batanga ifashanyo bafashwe kuko binjiye mu gace badafitiye uburenganzira. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaremezeje ku wa mbere ko igihugu ciwe gifise ivyemeza bishasha vyo kwizigirwa ko igihugu ca Iran gishobora kuronka ikirwanisho ca nucléaire. Ivyo habishikirije mu gihe hasigaye imisi 12 ngo ikiringo c'amasezerano y'umwaka wa 2015 amakungu yasinye n'ico gihugu arangire. Igihugu ca Iran camye gihakana ko ata mugambi gifise wo gukora ikirwanisho ca nucléaire cane baguye ivyashikirijwe na Netanyahu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaciye amenyesha ko ivyo Netanyahu yashikirije ari vyiza cane. Yongeye avuga ko ayo masezerano y'umwaka wa 2015 hagati ya Iran n'ibindi bihugu bitandatu rutura yari mabi kuri Leta Zunze za Amerika. Aho yari imbere y'amateleviziyo atandukanye muri Israel, Netanyahu yerekanye inzandiko zibanga za Iran iperereza ry'igihugu ciwe ryashoboye kuronka mu mwaka wa 2017 zemeza uyo mugambi wa Iran. Adijuki Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Umunsi mukuru mwiza w'akazi kwa kozi mwese niko mwumviza ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze n'icuti bakunze ibijuje ya Amerika igihugu cyo Burundi n'u Rwanda vyifatikanije na yandi makungu mu guhimbaza umunsi wahari wabakozi n'akazi mu Rwanda uyu munsi rukuhimbarizwa mu karere ka Rubavu ni mu burengerazuba mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana ariko arabikurikiranira hagufi amahoro ngaho mu Rubavu Claude
Amahoro amahoro Diane
Abitabiriye uwo munsi w'akazi n'abakozi aho mu Rubavu ni bande hama ibirori biko bigenda gute
Diane uyu ni umunsi mukuru w'umurimo zizwa n'inzego za leta ubufatanye n'abikorera aho uba wahuriyemo n'abakozi ndetse n'abakoresha n'abandi bantu batandukanye bitabira uyu muhango uyu munsi wo kwizihiza umurimo harebwa uko abakoresha babanye n'abakozi babo ndetse n'umutekano w'abakozi mu kazi
Hama abavyitabiriye hari amajambo yagiye arafatwa ico bagarutse ko ahanini ni igiki
navuga wenda bikeya mu byavuzwe n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu Rwanda bavuga ko hari ikibazo gikomeye cy'uko abakoresha bamwe ababuza abakozi kwibumbira mu ngagazi bavuganira hakaba ikibazo cy'imishahara y'abakozi bamwe na bamwe kiri hasi cyane ku buryo itabasha kuzamura imibereho yabo hakabaho n'ikimenyane akarengane ndetse na ruswa mu gutanga akazi bikigaragara hirya no hino ndetse n'ikibazo cya mwarimu bavuga yuko gihora kivugwa ariko kitarabonerwa igisubizo ikindi nuko bavuze ko hari gushakwa uburyo bwo gushyiraho ubwiteganyirize ku bakora imirimo itanditse ukuvuga ngo ni babandi bakora imirimo mito mito iciriritse nk'abakozi bo mu ngo ndetse n'abandi bakora nk'imirimo y'ubwubatsi bafasha abubatsi n'abandi bakora indi mirimo ariko bisa nk'aho itanditswe mu busanzwe itari isanzwe itangirwa amafaranga y'ubwiteganyirize nk'abakozi kimwe n'abandi
utwo tubazo twose hari inyicu zagiye ziratangwa ga Claude
ntabwo nkumva neza byane
utuhanganire rero ngira ngo ni telefone itadukundiye ariko turaza kugaruka kuri iyo nkuru makuru yacu ari imbere no mu gihugu cy'u Burundi uwo munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara ya Rutana umenyesha makuru wacu Chrissy Munezero aracaye ko arabikurikirana turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko tumwe two amaze kutubwira nuko Tarsis Gahungu yavugiye abakozi ababazwa nuko ibiganiro ku ntererano y'amatora yo mu 2020 bitararonka inyishu ni mu gihe harabemeza yuko ayo mafaranga bayatozwa ku nguvu ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaruhuko gato hamace tubandaniriza mu ntara za Mwaro na Murambya
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara uruja n'uruza hagati y'abanyagihugu muri Kiganda ni mu ntara ya Murambya mu gihugu cy'u Burundi nabo mu ikomune ya Rusaka yo niri mu ntara ya Mwaro ntibwifashe neza ni mu gihe ikiraro cyo kwibarabara ryahuza izo ntara haraheze imyaka 10 ricitse ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu imwaro ni Murambya Fidelite Ishatse
hariko harakwiye imyaka 10 cyo kiraro kibomotse ico kiraro twe twashaka ko gikorwa kuko yari inyungu ya twese baba abanyakiganda baba abanyarusaka twese cyari kidufitiye inyungu
uyo munyagihugu wo mu Rusaka mu ntara ya Mwaro ariko atubwira ikiraro cabomotse kiri kibarabara rihuza intara ya Mwaro na Murambya Ico kera cabomotse kira ahantu hari umwonga witwa Nyabyamu ya ruguru uri hagati y'imisozi ya Kanyami muri komine ya Kiganda mu ntara ya Muramvya na Gikebuka muri komine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro. Abahombera cyane banyagihugu ku mutumba Kanyami bo mu ntara ya Muramvya kuko amashuri n'amavuriro abegereye ari mu ntara ya Mwaro mu Rusaka vyongeye kuva kuri uyo musozi uja ku mugwa mukuru wa komine Kiganda hari nk'imetero birenga 20 mu gihe uja ku mugwa mukuru wa komine ya Rusaka hari imetero biri munsi ya 10. Regina Niyonzima Mutamakazi w'imyaka 33 aba ku musozi Kanyami ati cika gisho kiraro byabateye ingorane kuko mu gihe cy'imvura atawuja bukomwonga amazi abayuzuye
urabona ufashe iryo barabara wacu ugenda uko nyene ugashika imwaro abavi mwaro bakazi Kiganda byari byiza cyane ukeneye imwaro wacuronka ikintu kikunguruza iga gushika nabi bwo nyene umuntu w'imwaro akeneye Kiganda kandi urabona kwa muganga hama araho nk'ubu unye bavuga bati umubyari kunda mu kibumbu none ni mwese tuzoshikayo gute cyangwa umunya kibumbu ati imurambye none umuntu tuzoshikayo gute ico twahombye ni kiyinshi duhombye njya mu Rusaka kwa muganga mu isoko urabona nkajya guzuye ntujabuka umwana yigayo ntajabuka ucumwakira indaro hakurya urabo tuducuko nk'ubu ntitugendayo mugabo hamwe hamaze kubikiraro no mu misa duca tugenda gusenga
aho muri komine Rusaka cyane ku musozi Gikebuka usanzwe uhanura ibibe na komine Kiganda nabo nyine batwaganira bamenyesha yuko ico kiraro kibakenesheje nta karuta imana rishari
aho muri murambye n'abantu tuba dusangiye imigenderanire burya turiretse kugenderanira baretse kutugenderana twe tukareka kubagendera burya wumva amahoro tuba dufise yaraya twebwe umuntu afise kugenda kuraba umuntu hakurya muri Kiganda yaca kwico kiraro none ubu amayira ntahiba hari igihuruzi baguzuye none wujabuka gute
iryo barabara rya hari huza intara zibiri ubujya rasivye ku ruhande rw'umuntara ya Mwaro muri Rusaka ibice imwe byajyo biranyerera ahatimburutse harameze ibyatsi ku ruhande rw'umuntara ya Muramvya uko ijabo kumwonga umengo nta barabara rya higeze ahubwo hasa no muhora uga n'umuhana w'umuntu umwe mu bunguruza abantu bahora bari camwo yabwije ijya Amerika ko ubu basigaye baca kure bakongera bagakira n'abakiriya
twebwiriwe nyu bwa mbere ryarakora tukarengana tuja za Kiganda za Kanyami hari hafi abakiriya bariho benshi urumva baje Kiganda anako umuntu acenga hari hafi abone ibikunda kweri no rose n'impaka ucepo turazigura tugaca muri ndi barabara rirepo ni kure cyane ugerareje nk'ibirometero ngira bishika nka 40 birenga
intanda yo gucika kw'iryo barabara byavuye ku icukurwa ry'umusenyi n'amabuye y'ukubaka nk'uko twavyiganiwe na bamwe banyagihugu bahegereye
iri barabara intango ya byose kiya kiraro cyari gikomeye munsi y'ikiraro bakaja kuhimba umusenyi ku buryo bateba bagashikira n'amabuye yarashika ikiraro bagaca bayatwara kuyubakishira mu ngo z'abantu abaja gucibira
none bajeje ntwaronga hiwanyu nk'amukuru w'agacimbiri izo misenyi ntibayiroko
baragejeje biranira na musenyi mu Rusaka akavuga ngo mbongo yari amafaranga ya ubere na polisi baraje bavuye Kiganda barazana n'imbonera kure birananirana kugira ngo bahebe ikiraro barako cyugi mutekano
kukabanga ko dushitse ahacika ico kiraro twahabonye ku ruhande rwo muri komine ya Rusaka ibirundo birenga bitanu by'imisenyi hamwe n'amabuye byaropuwe muri uwo mwonga mbere twashoboye kuganya n'umwe mu misore ibikora
byaheze mwaka nimba agora kwibene
igibene kiwo nga
agora mirango ibe
ndega uhetse watanye tagisi mu komine mu zone bigenda gute
baye tagisi bayitanga
amategeko tagisi yanga
ihombe bibiri kwito
musanyiro wa komine Rusaka ndu Imana Bernardine amesha kwiyo byo kuropora umusenyi n'amabuye mu mwonga wa Nyabyamu ya ruguru byabujijwe kandi ko abikora bikora binyegeje kwera ko ufashwe aheza gahanwa aho n'umuntu umbeze gukingira inkombe z'uwo mwonga nayo ko hoba hariho umugambi w'uko ico kiraro cokogwa musanyiro iyo komine yadukuri inkoni bwishitsi ko mu komine arongo yatamikoro bafise y'uko ico kiraro kubera ko ibikorwa byo kugikora bisaba uburyo burebure ubwo nabwo komine akaba atabwifise ku ruhande rwa komine Kiganda naho uwirongwe twagegeje kumurondera ariko ntitwamuronse yamara umukuru ishyirahamwe ry'imvukira za Kanyami Oscar Ndikuriyo yabwijije Amerika ko bafise umugambi wo kwitura abarongoye mu ntwaro kugira ngo barabire hamwe icokogwa ku byerekeye ico kiraro ku mutumba Kanyami komine Kiganda mu ntara ya Muramvya Fidelite ishatse ijuje Amerika
Fidelite ishatse nawe urakenuye iyo nkuru yawe abakunzi b'ijuje Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tugaruke rero ku byo umunsi mukuru uri kurahimbazwa ijya nino w'akazi n'abakozi mu gihe umunsi rero uri kurahimbazwa indongozi z'amadini n'amasengero ntizibona kumwe ibijanye no guharanira ukungana kw'ibitsina bamwe babona ko abakenyezi bashoboye ibikorwa bisa n'ivyitirirwa abagabo abandi bakabona ko vyo hava vyonona indero y'abafana y'abana ifatiye ku migenzo y'abarundi ni ijambo ry'Imana kwerako no musi turiko turahimbaza uwe musi rero w'abakozi n'akazi twashimye kugaruka ku kiganiro twari twarabashikirije aho mugenzi wacu Diane Ndonse yari yagarutse kuri ico kibazo cyo kunganisha ibitsina n'ivy'akazi reka asubira twibutse abatumire bari basangiye ijambo
Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije
Mahoro neza
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije
Ego namwe turabaramukije
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije
Turamukije turamutse abo turi kumwe turamutse natumvirize
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane ku bikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki ndongozi z'amasengero n'amadini
murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yo bishima Mugabo ntiyaje afatiye kukimana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashora kuyahindura. Mugabo mategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko giza gingira kamaro biza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabakiriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Mugamuri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku vy'Imana yatunganije.
Ayo mategeko je nibaza yuko nabonye ni batashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho ni ibintu batazoshika ko n'ukuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka mugabo kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico turacumbikana ko mugabo uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ibyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko imana yaturemye
ariko kenshi bashiye bazana ibyo bintu byo kuringanira babyita emancipation kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye rero kubgivyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ici ijambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu nirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabi ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kingenzi mu zuko byo bita ibinyantege nke nko kubyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze mutari bikogwa abakenyezi babadashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye
bakakoriza n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko nizangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe bizaba biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicuca duka cyo vuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe bizaba biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turi turagenda kubiri n'ibyo Imana twigishije no kuri cyo rikora vuga nkuko mugenzi ko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa nigakishwa no kubatandukanye mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa zoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo ari kandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba ntembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi ati kubera iki umukenyezi aravyara akarera ama kigisha umwana byose umukenyezi no vuga nti nishure ya mbere y'umwana niwe mwigisha kuvuga niwe mwigisha kwambara niwe mwigisha kuraba abantu ariko aramonsa niwe muraba mu maso byose umwana byose abikora kuri nyina ubwa mbere niyo intango ni nyina uco ufata rero uwo mukenyezi umwirigwane kuri mu kwikorera imizigo cyangwa ku maedemaso atonde sizere aze gutaha sizere zo kumugoroba umukenyezi atayarushe yahwereye nta nakimaza kumarira uwo mwana uko usanga bimwe umuntu yagira ngo arakijije abyishe byose umukenyezi aramwishe na wa mwana aramwononeye kumana ntaronka ibyo akeneye n'urugo rw'umugabo umukenyezi yarushe birononekaye kandi wa mukenyezi aramagita ubungabunga
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikiganiro kirabandanya Pastor Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera
twebwe ugiti cyacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ibyo bikorwa tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi cyane nibaza yuko None bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashora gushiraho urutonde turavye nk'abadamu bubaka amazu turavye nk'abadamu batwara indege turavye nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise hamugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera ico Imana yibimubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi umukenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore we twite ni femme virtueuse n'umudama kerebutsa vyuka kare arara akora ibintu byinshi ari we ngo mu rugo rwiwe nti haburi inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose rero turabona yuko umukenyezi yiyakiriye umukenyezi yisobanukiwe n'umukenyezi akwiye kumenya yuko afise ingabire z'Imana kandi izo ngabire z'Imana ziri muri we ibyo abantu bavuga n'ibyo abantu bigisha bidakwiye kumucinyiza kuko umuntu wese mwisi hari impamvu yaremwe kandi impanuka ikomeye cyane ni kubaho mu buzima udashikije impamvu warimo. Rero iyumvire kuko wowe uri muri societe, wowe uri mu migenzo ishobora kuba yakubwira iti ibi bintu sivyo, warukuye kwicara ukonsa ukavyara hamwe ugasanga hari ingabire Imana yagushitsemwo, kandi Imana iguhaye ingabire iguha n'inkomezi ukaba umuvyeyi mwiza ukongera ugakora n'ivyo bikorwa by'ubuhizi. Turiteguye kubona abakenyezi bashobora kurongora igihugu, turiteguye kubona abakenyezi bashobora guhagararira n'ibikorwa bikomeye, kandi ugasanga n'ingo zabo barazitunganije. Iyi Imana igushitsemwo ingabire iguha n'inkomezi zo kubikora.
Genda fise ibintu bibiri nshaka kuvuga kuri icyo. Kandi uvuga ati abakenyezi bashobora kuba bakuru b'ibihugu bariho, turabazi harabaye no muri Afrika ari mu Kenya yari atwara hariya muri Liberia. Ibyo byo gutwara iby'ibikorwa ukora icyo ufite ubumenyi nta kibazo na kimwe kirimo. Icyo tutumvikana ko ni iki? Ni ukugira ngo umukenyezi kugira ngo ashake kwishushanya n'umugabo aze gukora bya bikorwa abona ko adafitiye ingufu muri icyo gihe cyangwa bishobora kuza konona rya shusho gihe giza, niho tudeze ngo tuze kumvikana. Amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyakwa mumenyesha makuru uti hari ibintu biri kubiraza bishashe nk'ibyo byo kubakanika. Oya, hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mugabe byahora kera, nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo. Nta kibi na kimwe cyo kuza kumufasha gukinjika, nta kibi na kimwe cyo kumufasha koza umwana, ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora.
Ego mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mwobashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko pasteur Alina ikaravuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye n'imbasho ati kuja gufata inkoho bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda na kuvuga ariko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakavyara ama bakonsa abana nimuva ko baba bariko babarandanya bacinyizwa.
Oya, ntibabigisha
kuko
ntibabigisha kuguma muhira no kuvyara, kuko ibyo kuvyara iyo si inyigisho bakironka. Iyo ni ndemanwa kuvyara, iyo ni ndemanwa, kandi ntanimo ariko arayihindura aha ku isi ntanimo abishobora. Ariko icyo tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira bwose bafite, ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana, kuko hariho abantu usanga nk'uko bavye ngo bahohoterwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira. Ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'ubundi bwiwe yahoza gutangurira, ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tujejwe. Mugabo ibikogo mukenyezi ashobora abikore ku neza yiwe n'ineza y'urugo n'ineza y'umuryango.
Ariho umugore ashobora kuva ngakaja kudandaza canke akaja mu ishuri, umugabo nawe ariko arakoresha ikinga, hama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo. Ijya rero byuvuga ngo umukenyezi ni uwo kusasa, ngo umukenyezi ni uwo kuryama. Ibyo wonye n'ubumenyi buke, twe rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke, twe dufatira ku Imana yategekanije. Abantu batarakimenya tuje kubigisha bakimenye.
Kumburengira ngo n'amategeko azokora kuri ibyo, kuri iryo jambo ry'Imana nk'uko muri ko murabivuga.
Nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice nyinshi canke yose. Urashobora kuba ofise amashuri menshi impamyabushobozi nyinshi mugabo bijanye n'imibano ubizi ku bintu bike, nkuko umuntu atage mu ishuri ashobora kwaza ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi byizo mpanya bushobozi atabyafise. Zumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebishure, hariho ibyo dukuye kwiga bijanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu. Nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana, bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu, bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango, bahohotera abo babana bagashaka kuca babifata muri rusange, bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwa kwiye. Na ruguru nk'uko ukora uvuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze baca bashagwe na kuya ya nibutse ko mvango amazi abaye makebegwe impfizi mugabe kibagira kwiyo mpfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza ko yavomye. Urumva siko turahumbikana agashaka kumenga ubye bike bibaye bigiye kubagwiwe n'ubumenyi buke nko patere ko arivuga mugenzi ningaha. Bikuye ko twigisha ku munsi ku munsi, kuko umuntu ateza kwiga kuva vutse gushika tumuseze kwiga hajya kwiga kurangira yuko umuntu bamuhambye niho aheza kwiga.
Ego reka tubashimire Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life turabakenguruki.
Ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira.
Ego namwe bwe Patiri Pierre Nsengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze ya Bujumbura, namwe bwe turabakengurukiye.
Murakoze cyane ndabakengurukiye, ndashimiye n'aba bavukanye twahuriye nga.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwariko mwumviriza Ijwi rya Amerika, aho twariko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina. Diane Ndonse, nari ndakiremesheje, ndabakengurukiye.
Akoze Diane ndonse mwumvise rero ico bagona kuvyerekeye kunganyisha ibitsina mu buzi butandukanye abatumire biwe bakenuye gose namwe bwe mwariko muratwumviriza undi yakoze ni Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na Jediane twari kumwe kuri micro twe ntiduje twifuriza umunsi mwiza w'akazi mwe mwese mu gakora hama no kubandanya mururanirwa mu vyo murimo.